indundi kultur amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'ikirundi ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru Uburundi bwaraye busubiye gusaba mu nama mpuzamakungu ya ONU ko bwo kugwa kw'intumwa idasanzwe iryo shirahamwe irabo kwa gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu imvo ngo iyo ntumwa ihora itanga ivyegeranyo bitari byo ku Burundi hari ubusuma bumaze igihe bwimonogoje mu bice bya zone buhiga komine Karusi ntara ya Gitega buga kugwa cyane cyane ku nzu z'ubudandarizo abajejwe intwaro bamwe bamwe muri ico gica Karusi bo bavuga ko ivyo batarabimenya ngo n'ubu ntibararonswa imbuto z'ibigori zirobanu ye abona barimye bamwe bamwe bo muri zone gihanga komine mpandi ntara ya Bujumbura basaba kuzironswa kugira ntibacerwe mwirimwa rya gatasi ni mu gihe leta yoyo yemeza ko zamaze gushika mu ntara zitandukanye nayo inkuru yihariye iby'amagara y'abantu uko byama iminsi yose ya kabiri umunsi tuvuga ku bimenyetso by'indwara y'imibembe na ryari haba kuyandukiza byose muraja kubyumva muri aya makuru hagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubeni Ntwari Edwin Odiron Hejimana mukanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe Uburundi busaba ishirahamwe mpuzamakungoni ko bwo kugwa kw'intumwa idasanzwe iryo shirahamwe irabi bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu nama ya bose ya ONU igira 80 Eduardo Bizimana umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu kuri uyu wa mbere yavuze ko iyo ntumwa ikora ivyegeranyo bitari byo ku Burundi mu gihe we yemeza ko ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi vyateye imbere tumukurikire asubirwamo mu rurimi rw'ikirundi na Dieu Donné Niyanzigamiye
Notre nation a traversé des moments très difficiles, mais par
Igihugu cyacu cyaciye mu bihe bitoroshye, ariko kubeshaka ry'abanyagihugu n'inzego z'igihugu cyarashoboye guhangana n'izo ndyanegeza gihitamo inzira yo gusubiza hamwe umutekano no kubana hagati y'abarundi. Kuko turi mu bagize akanama kawe nikajeje by'agateka kazi na muntu, Uburundi ntibuzokwigera bwemera gushyigikira ibijanye n'ibyo gushyirwa mu migwi hamwe n'abakoresha ku nyungu zabo by'agateka kazi na muntu nka politike. Kuri ivyo turiyamirije ingingo zifatirwa bimwe mu bihugu harimo no Burundi z'agahotoro ninacyo gituma nashaka gusaba nk'uwaserukiye Burundi tubikorwa by'intumwa idasanzwe yawe nijeje by'agateka kazi na muntu mu Burundi byohagarara kuko imaze imyaka 10 itanga ivyegeranyo ku Burundi birimo amahinyu kandi bifise aho bihengamiye nyakuba murongo ino nama mu Burundi twarakoze ibishoboka kandi biboneka mu gutsimbataza intwari igendera ku mategeko kugwanya kudahana no gutsimbataza ibijanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu politike ubutunzi ikibano n'imico kama hari iterambere bonekeje mu bafasha Burundi nk'uko bibonekera mu migenderanire iri hagati yacu ariko iyo ntumwa idasanzwe ntiyigeze ibona iryo terambere
le rapporteur spécial ne semble pas remarquer ces avancées
Na mu bijanye n'umutekano bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba buhiga zone buhiga komine Karusi ntara ya Gitega baratewe impungenge n'ubusuma bumaze amezi abiri bukogwa mu mazu y'amadandarizo ari kuri uwo mutumba abanyagihugu bashikiriza ko abakora ubwo busuma bataramenyekana bagasaba ajejwe intwaro gufasha kugira ubwo busuma butuzwe ubuyobozi bwa zone buhiga bwo buvuga ko ubugizi bwa nabi nk'ubwo atabwo buramenyeshwa inkuru ya Ivan Philibert nduwa Yesu yimenyereza no kuri Radio Indundi Kirituri
ubwo busuma buvuga ku mutumba wa buhiga ahanini bukogwa mu mazi y'ubudandarizo nk'uko byemezwa n'abanyagihugu baho bamwe mu bo twayaze berekana ko babasuma bibi bifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho aho rero bavuga ko byabaruhije
barimo bariba bamena amadepo batwara ibirimwo ibiharage ibigori nkaje nk'ahantu banyivye bantwaye ibiro 180 y'ibiharage
busuma bwo kwiba mu makiyosike amadepo no munsi mw'irijoro haraho babatesheje bagiye kwiba imifuko y'imiceri Ahandi bagatwara ikarampra arenze hanero kweri turagusha bene igihugu
Abo banyagihugu basigura ko abakora ubwo bubisha bataramenyekana mu byo bibaza nuko abo basuma babakoresha imiduga mu kwiba kuko ivyo bibwa bibari byinshi
turamenya abantu batwiba kubera ko nta numwe turafata cyo bakoresha ntabyo tuzi ugasanga amagufure yose bayamenaguye ugasanga inzu irarangaye turimo turiyumvira hari gihe bamwe baba bakoresha nk'imiduga cyumvikana ko batoba babaye ubyikorere ko baba baramenye hanyuma bagaca baza bagapakira
basaba ko bajeje intwaro cyo kimwe n'umutekano bo bafasha mu gucungira umutekano
inyabune nikwiye gukora kugira ngo umuntu abwira ngo atuze ubwo busuma
ugerageza nk'abajejwe intwaro bagacunga neza bakaraba batwiba barimo
tuteza kugira inyabune n'abanyagihugu kugira ngo twirarire turabe ubwo busuma iyo bupfa niyo buca.
Tubajije umutware wa zone Buhiga Emmanuel Niyongabo amenyesha ko ubwo busuma atarabumenyeshwa. Uyo mutware avuga ko gushika ubu atamunyagihugu aramwitura kugira ngo abafashe gutohoza.
Buhiga ivyuko hari ubusuma buvugwa ku mutumba wa Buhiga jewe nk'urujejwe intwaro nta buranyitura ngo anyereke ko yaraye yibwe kugira ngo ndamufashe amatohoza.
Umutumba wa Buhiga uri muri zone Buhiga komine Karusi intara ya Gitega haheza amezi abiri hibonekeza ubusuma nk'uko byemezwa na bamwe mu banyagihugu baho.
Ivan Philibert Nduwayesu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariyamiriza ingendo yo kwiyakirira mu bworo. Ibyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kabiri yerekana musitanteri mushasha wa komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu. Akaba yavuze kandi ko umutima w'umuntu ashaka iterambere ari uko ubu wigumya, ariko ahamagarira Abarundi kwemera ko bishoboka gushikira imbonoka zoza n'iterambere. Akaba kandi yasabye ababyeyi gukundisha iterambere abana babo kugira bakure biyumvamo kuba wifashe.
Ariko rero nagandabwire intango y'iterambere ni mu mutima. Ni umutima wemera ko ushobora gutera imbere. Mwebwe muremera ko mushobora gutera imbere. Abana biga mu wa gatatu muremera ko mushobora gutera imbere. Ugize umutima wemera rero burya ico nico ca mbere. Iterambere rihera mu mutima. Kubera abagendereje neza basanze umuntu yamaze kwemera ko ari umworo azokwaba mu bworo naho yoronka amahera ngana gute ntashobora gutera imbere. Muze murabe umuntu yabaye umworo nyamworo iyo arose amahera aca yarya yose abwira yisubirire mu bworo bwiwe kuko we yimenyereye yemera ubworo. Twebwe rero natwe twemere ko dushobora gutera imbere, tubaze tuvyemere. Iyi ngingo ya mbere. Ingingo ikira kabiri nuko mutima uba wigumya. Mbwira ingero zotera imbere utagira umushinge wo kubakiza utagira umushinge. Umushinge wa mbere n'ahantu hagaze. Iyo hagaze neza wakurikirenge hasi ugasubira ugahonyora, iterambere raritanguye. Novuga yuko haje ubukunzi bw'inda biranka ko bigumye imbere y'ivyo yo kurya ati ntegeza kurya uwundi. Hari ibihugu vyamaze gutera imbere. Ivyo bihugu bica bidutera umunoho bikanka ko twigumya, bikadutera umunoho tugaca twumva ngo none ko utameze nk'abanaka, ko utameze nk'abanaka. Ugacureka kwigumya ngo ukore ibikorwa vyawe, ugaca ushaka kubaho nk'umuzungu, ngo ushaka kurya nk'umuzungu, ushaka kwambara nk'umuzungu, ishaka kubiki nk'umuzungu. Kubera umuno kumbe nawe ntabyo ushoboye. Ndabakaroro gatoyi genda hajya kwibare muze kuraba icupa rya Henekeni ringana n'ibiro bingahe by'ibigori 10 naraharuye neza. Ukazora icupa rimwe rya Henekeni umenye ko uhejeje kurya ibiro 10 by'ibigori.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 26 z'umugoroba. Bamwe mu barimyo muri zone Gihanga komine Mpandi ntara ya Bujumbura barasaba ko imbuto z'ibigori zirobanuye zobashikira imbere y'iteragira ry'irima rya Gatasi. Abo barimyo bavuga ko hamwe izo mbuto zoteba boca bikora kuzisanzwe ibituma bataronka umwimbo ushimishije. Leta yivuga ko izo mbuto zamaze gushika mu ntara zitandukanye ku buryo abarimyi bashobora gutangura kuzigura. Amafaranga nayo akaba ariho mu maposita Egide nahayo.
Bamwe muri abo barimyi bavuga ko haraho bahitamwo kugura imbuto z'ibigori zizimvye kubera ko iza kijambere zigurishwa na leta ku giciro kiri hasi zitaba kubashikira nk'uko hano barimyi babivuga.
Ibigori biza gushika abantu bataniwe gose, bamwe baramaze kugura kubigori ku giciro kizimvye tugaca tubura umamaze kugura ibindi urumva bya bintu cubiheba ntacu byo babikugufashije ucukoresha ibyuba wagutse.
Kandi sinka tru ni ibigori bimeze neza bijya mugabo nuko tuvyifuza mugabo ntitubirona tuvyumva bivugwa ntitubirona aho iwacu naho bibonetse haronka batatu shanke bane
kugira abo barimyi bamwe baronka umwimbo w'ibigori ushimishije ku mbuto leta itanga nka pane 53 basaba ko izo mbuto zija ziraboneka ku gihe.
Kwasaba nka leta n'ukuri nk'ubu nko ku rutasi ku bigori bakabidushikanira ku gihe tukarima doje kurima imvura iguye ku gihe tugaca tubiteragira hakiri kare ku gihe apana ko bituzanira twamaze konona uburyo tugura ibindi bijya nabyo tugaca tubihe tuba byiza rero babituzaniye ku gihe tukabitera hakiri kare. Kuba nabo tubiteye tubiteba hashobora kuzi nk'ukuri ikabitwara dusanga bamwe n'igihugu arimiye ubusa ntacu yimbuye.
Mu itangazo ryo kwa 2009 leta ivuga ko imbuto z'ibigori ziki vyagwa arizo pare 53 zamaze gushika mu ntara zose z'igihugu kugira abarimyi bashobore kuzironka biboroheye, ndetse ko zitangura kugurishwa kuva kuri 30 Nyakanga ku giciro cy'amafaranga angana n'ibihumbi 4,500 ku kilo anakaba arihigwa muri posita kuri kone 15 amajanabiri ubushikiranganje ugabisha bogurizo mbuto kugira baje kuzigurisha abajeje intwaro ku nzego zose basabwa gukurikirana iryo gurishwa kugira barimyi zibashikire byoroshye
tukivuga ivyo nyene bijanye n'uburimyi ubwoko bw'amavoka buzwi nka shokete harababwisa mapita bwahagaritswe by'imfata kibanza gusohoka Burundi buvuye mu ntara ya Butanyerera nkuko tubisanga mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri riri ku mukono wa Buramatari Victory Segasago iyo ngingo nyene ivuga ko hagiye gushigwaho ibibanza byo kudandarizamwa amavoka mu mazone yose agize intara ya Butanyerera iby'uburongozi bw'intara ya Butanyerera buvuga ko ari mu ntumbero korohereza abanyagihugu kubera ivoka risigaye rimeze nk'igitegwa njabukamazi Claire Yakankundi
Nkuko tubisanga muri ugo rwandiko rwatewe ku mukono na Buramatari w'intara ya Butanyerera sagaseseshwa rumuri kw'ico gitegwa gisigaye ari njabukamazi kikinjiza n'amafaranga mvamakungu Buramatari yasiguye kwiyongingo yafashwe mu ntumbero y'uko abanyagihugu bagurisha ico camwa batozimbwa Iryo tangazo kandi rirashinga iminsi ya gatatu no kuwimana ngo abariho amavoka azoshogwa nkuko tubandanya tubisoma muri ugo rwandiko amavoka yo mu bwoko bwa shokete batazira mapita abayarahagariswe kujabukanwa imbibe zizindi ntara kugira abanze yere neza gushika ukwezi kw'icumi guheze Buramatari wa Butanyerera ashikiriza ko abazogura ayo mavoka bategerezwa guca mu ntara kugira babanze bahabwe intumbero arangiza ugo rwandiko asaba barongo ya mazone n'amakomine kuja hamwe ngo barabire hamwe ibibanza vyokorohereza abanyagihugu bifuza gushora amavoka
Iteba ry'uburyo butangwa mu gisata cyo kugwanya umugera wa SIDA SNLS ni kimwe mu ntamba myico gisata kibona ko gifise muri kino gihe ibyo ngo bishobora guhungabanya umugambi wo gushikira ihangiro ryo kurandurana n'imizi umugera wa SIDA gushika mu mwaka 2030 igisata kijejwe kugwanya SIDA ku isi yose ni SIDA cihaye byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze umunyamanga shingwa bikogwa ntayigayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu agasaba ko abafasha leta bosahiriza kugira abazoshike kuri iryo hangiro
bijanye no kwanya umugera wa sida mu gihugu hariho intamba myizi tari nke tubona bijanye n'uburyo naho mubona haba koze uburyo bwishi ariko haba hakenewe uburyo busumbaho kugira ngo dushobore gushika ku ihangiro ryose tuba twarihaye kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byose tuba twarateguye tereza gukora mwaka n'utubona ko ubwo buryo cyane cyane hakuru butangwa n'abasanzwe bashikikira leta iyo rero uburyo butevye cyangwa batevye kubuduha bica bitugora ingene dukora ubuho biranibonekeza ko abasanzwe bashikikira leta batari bake bagenda baragabanya uburyo bashira muri ico gisata bigacha bitwereka yuko mu minsi iri imbere hashobora kuba ikibazo gikomeye mu bijanye no kugwanya umugera wa sida no mu gisata no vuga cyo kwigisha no gukinga ubwandu bushasha bw'umugera wa sida usanga uburyo turonka buja muri ico gisata butabari bwishi kandi ariho arico gisata nyamukuru ico dufasha kugwanya neza umugera wa sida kuko iyo abene gihugu bose bariko barigishwa batahuye kwikingira umugera wa sida bigacha bituma ata bwandu bushasha buhari aho dusha tubona ko turi mu nzira nziza yo kugwanya umugera wa sida kugira ngo turabe ko koshikira ihangiro rya onisida itubwira yuko gushika mwaka 2030 tamugera wa sida oba ukiteye kibazo ku isi yose
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva n'umwanya wiharije iby'inkuru ivuga iby'amagara y'abantu nkuko by'amimisi yose ya kabiri kuri Radio Indundi Culture umunsi tukavuga ku bimenyetso by'indwara y'imibembe na ryara bafisi iyo ndwara bashobora kwandukiza abandi muganga Joseline Sanze rugeze arongoye umugambi w'igihugu gwanya indwara z'igituntu n'imibembe asigura ko umuntu afise amabara ari munsi ya 5 ku mubiri atabaratangura kwandukiza abandi inkuru ijanye n'iby'amagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
Indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera bita Mycobacterium repre kandi ni indwara yandukira biciye mu bihimba by'ihemero umugera wayo ushobora kwibika mu mubiri w'umuntu imyaka ishika ku 10 umuntu atarabona ibimenyetso kuko twabashikirije mu nkuru yacu Joseline Sanze rugeze ajejwe umugambi w'igihugu wo kugwanya iyo ndwara aratubwira ibimenyetso byayo
indwara ihera ku bimenyetso by'amabara urukoba amabara avuye ku ndwara y'imibembe ni amabara ak akeyutse kwa umuhene nawe barasanzwe n'inzobe kwiryo baratera haba inzobe gusumba na mabara akeyutse mengo hatera haba inzobe gusumba handi kandi nibara ariravya ashobora kubona ho riva naho rigarukira n'umengo ibyo chapa ikarata ndonda bihugu aho ri ica kawuruti ibara riva hari gashika ha
ico kimenyetso abantu rero barakunda kugifata minenegwe kuko iryo bara ritababaza
hakiri muri ivyo bimenyetso indwara nibembe abagwayi benshi barakunda kufata ayo mabara nk'uko ibisanzwe kuko nibara ritajyana aho izindi ndwara zo kubikora usanga umuntu abwira urukusha kiyagaza nibara ritajyana usanga ukoze muri iryo bara ugakozaho n'agapampa kandi ukoroshe cyane umurwayi atakurikije amaso ngo arabe ibyo uri kurakora ntaza kumenya ko wamukozeho
igihe rero umuntu akiri munsi y'amabara atanu ku mubiri ntashobora kwandukiza ariko akwije atanu imigera y'iyo ndwara iba yamaze kugwira
kandi ayo mabara turayaharura kiri munsi y'atanu umurwayi ntabara atangura guhemuka ya migera ngo ice mu ihemero ije muri iki gisenge duhema twese izi impemu duhema ahereza abandi ariko iyo amaze gushika amabara atanu cyangwa akarenga imigera muri bwo ibitanguye bikugwirirana
Joseline Sanzerugeze asigura ko iyo umuntu yivuje kare akiri kuri urwo rugero ashobora gukira neza iyo ndwara
iyo akiri muri urwo rugero ubu wafashwe n'iyo ndwara y'imibembe aba ari umuntu ushobora kuzovugwa agakira ntihagire n'umwe azo kwibuka n'uko yigeze kurwara iyo ndwara mboneho no kuvuga ko indwara y'imibembe iyo umuntu yivuje hakiri kare ashobora gukira atazosiga ikimenyetso aho abantu bazosigara bavuga ati yarigeze kurwara imibembe
none iyo ndwara ivugwa gute nizihe ngorane zishobora gushikira utivuje iyo ndwara ku gihe mu nkuru yacu y'amagara y'abantu yo hanyuma
Arise ndayize tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru yo kuri uyu mugoroba mu rurimbwe kirundi ku isaha 12 n'iminota 36 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko Burundi bwaraye busubiye gusaba mu nama mpuzamakungu ya ONU ko bwo kugwa ku intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe irabi by'agateka kazi na muntu uko kifashe mu gihugu imvo ngo iyo ntumwa ihora itanga ivyegeranyo bitari byo hari ubusuma bumaze igihe bwimonogoje mu bice bya zone buhiga komine Karusi ntara ya Gitega bugakogwa cyane cyane ku nzu z'ubudandarizo abajejwe intwaro bo bamwe bamwe bahi Karusi bavuga ko ivyo bata arabimenya ubwoko bw'amavoka buzwi nka shokete harababwisa amapita bwahagaritswe by'imfata kibanza gusohoka Burundi buvuye mu ntara ya Butanyerera nkuko tubisanga mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri riko umukono wa buramatari w'intara ya Butanyerera Victory Segasago iyo ngingo nyene ivuga ko agiye gushigwaho ibibanza byo kudandarizamo amavoka mu mazone yose agize intara ya Butanyerera mwana byumvise twari dufise inkuru yihariye iby'amagara y'abantu nkuko vyama iminsi yose ya kabiri umunsi twavuze ku bimenyetso by'indwara y'imibembe na ryari haba kuyandukiza nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere ntwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mu gihego n'ibiganiro bya Radio Indundi Kirituro